VOA. Radio Izvidi Amerika. Mirewe neza nshuti muri ko mudutega amatwi kuri micro muri kumwe naje Fidel Niyo Ngabo kaze mu biganiro n'amakuru twabateguriye kuri isaha kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
Ubu ngubu dufite abantu 50 bari mu mahugurwa aho tugenda tubigisha amasomo ajyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakiteza imbere uko umuntu yateza imbere abandi n'uko umuntu yabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima
Uwo ni Ange Imanishimwe ayoboye ishyirahamwe ry'ingenzi Biocop avuga ku gikorwa cyabo cyo gukarisha ubwenge kigenewe abakiri bato mu Rwanda Muri Amerika Donald Trump yemeye kumugaragaro ko ariwe mukandida agiye guserukira aba Republika mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu kwezi kw'11 kuza. Perezida w'u Fransa François Hollande yatangaje ingingo yo gurungikira igihugu cya Iraq ibigwanisho bikomeye mu kwezi kuza. Umushikira nganjaje tumigenderanirwa leta zunze umwe za America John Kerry yatangaje kwihindagurika ry'ibihari kibazo gikomeye nk'urugamba rwo kugwanya iterabwoba. Isinkuru hamwe n'izindi nkuru zikomeye twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri isaha mugume ku maradiyo yanyu. Radio Izvi Amerika Washington DC amakuru iyo hijya no hino twabateguri Donald Trump yemeye kumugaragaro ko ariwe mukandida agiye guserukira aba Republika mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kw'11 kuza ivyo yabimenyesheje ku wa kane inyuma ya ikoraniro kaminuza rya aba Republika rimuhitiyemo ko ariwe azoriserukira muri iyo higano Trump yongeye gushimangira ko azogarukana umutekano muri Amerika kandi azoyikomeza yemeye ko azokorana n'abandi basangiye umugambwe kugira bashikane umugambwe ku ntsinzi ku iterambere no mu mahoro ariko naho avuga uko abakurikirana ibya politike hafi muri Amerika bavuga ko baravye uko Amerika yigabuyemo ibice kandi nico civugo asa n'ugisangiye na Hillary Clinton ariko ahiganirwa ico kibanza ku ruhande rwa Democrate bamenyesha ko bitazomworohera guhangana nawe umunsi umwe inyuma yuko Donald Trump yemeye icese igenwa ryiwe ku mugaragaro n'umugambwe wiwe wa Republika kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba muri Amerika aho yiyemeje kuvyerekeye kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico abakuru b'ivyo bihugu bibiri babonanye I Washington DC President Barack Obama yakiye mu biro vyiwe Maison Blanche President wa Mexico Enrique Peña Nieto uno munsi kuwa gatanu n'urugendo rwa mbere President Nieto agize muri Amerika kuva mu kwezi kwa mbere President Peña Nieto yamenyesheje ko ivyatangajwe na Donald Trump ko vyuko abimukira baba nyamerika b'abanyamexike mu mbabarire bazana ibiyayura umutwe ubugizi bwa nabi no gufata abafasoni ku nguvu muri Amerika bigeramira imigenderanire hagati ya Amerika na Mexico. President Peña yanebaguye umukandida w'umurepublika Donald Trump naho yatangaje ko igihugu ciwe kizokorana n'uwari we wese azosubirira President Barack Obama. Perezida w'u Fransa François Hollande yatangaje ingingo y'ukurungikira igihugu cya Iraq ibigwanisho bikomeye mu kwezi kuza ni mu mugambi w'imfashanyo ya gisirikare mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam yamara yakuyemo ivyerekeye kurungika inteko zigwanira ku butaka muri ico gihugu muri Syria no muri Syria mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru inyuma yuko habaye inama yihutirwa yerekeye umutekano kuwa gatanu Perezida Hollande yerekanye akamaro gakomeye ku rugamba rw'amakungu rwo kugwanya leta ya Kiislam yamenyesheje ko naho ari u Fransa bwatewe ku itariki 14 z'uku kwezi kw'indwi ko ari amakungu yarondegwa. Perezida Hollande yarashikirije kandi imigambi y'ukwongereza inteko zijeje umutekano mu gihugu. Izo nteko zongerejwe ibihumbi 10 kugira zikingire ibibanza abantu bakunda guhuriramwo ari benshi n'ibibanza abantu bagiriramwo iminsi mikuru mu Bufaransa. Perezida Hollande yatangaje ko bajejwe itohoza bazomenya ukuri ku vyatumye igitero c'iterabwoba cabaye ku munsi w'uguhimbaza intayo kwikukira mu gisagara ca Nice hamwe n'imigwi bakorana yakoranye n'uwagize ico gitero. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muhandanya kumviriza makuru yo hijya no hino twabateguri. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko ihindagurika ry'ibihe ari kibazo gikomeye nk'urugamba rwo kugwanya leta ya Kiyisilamu n'iyindi migwi y'iterabwoba. Mu byo yatangaje no musiku wa gatanu mu ikoraniro mpuzamakungu ku mugwa mukuru w'igihugu cya Autriche Vienne ishimikiye ku kugabanya imyuka igeramira ibidukikije irungwe kwa mu kirere, John Kerry yatangaje ko ihindagurika ry'ibihe ari kibazo giteye amakenga bikomeye cyane ku buryo gishobora kuba kinateye impungenge cyane kurusha impungenge zitegwa n'ivyiyumviro vy'intagondwa bikokeza ubwicanyi. Utwigoro two kugabanya imyuka igeramira ibidukikije, Kerry yatangaje ko ivyo bishobora kugarukira ubuzima bw'abantu ku isi. Abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire bava mu bihugu birenga 40 vyo ku isi bakoraniye i Washington DC muri iyi ndwi kugira biheze kandi bumvikane ku ntambwe zikurikira zigenewe kugwanya leta ya Kiyisilamu mu bice bya nyuma uwo mugwi uciziziye. Abimukira bagera ku 3,000 barapfuye bariko bagerageza kujabuka ibahari Mediterane kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2016. Ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita Abimukira uno munsi ku wa gatanu. Gushika muri iki gihe muri uyu mwaka Abimukira 2,977 baramaze gupfa mu gihe impunzi zigerageza gushikira karere k'Uburayi ziciye mu ibahari vyaratangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho Abimukira. Iryo shirahamwe ryatangaje kandi kwivya bitegeri bidashiramwo ibiziga vy'abantu batari bake vyitezwe gutogwa mu misi iri imbere. Abimukira barenga 800 bashitse ejo ku munsi wa kane. Ivyo vyatumye igitegeri c'abimukira n'impunzi bamaze gushika mu karere k'Uburayi mu mwaka w'2016 bashika ku 242,000. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuri FM 89.3, ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali, mu Burundi ni FM 94.9, no kuri FM 95.2. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Burundi. Naho imigenderanire ya Amerika n'Uburundi iri mu tubazo, leta ya Amerika izobandanya ifasha Uburundi, ivyo bitangazwa na Ambassador Don Liberi akaba yabivuze ariko asozera amabanga yiwe mu Burundi. Roger Wirikaneza niyo nkuru yaduteguriye.
Mu itangazo yasohoye, Ambassador Don Liberi yamenyesheje ko aho yashika mu Burundi mu mwaka w'2013 igihugu cy'u Burundi cyari mu nzira y'amahoro n'iterambere. Yibutsa ko cyari igihugu gikwiye gufatirwa akakarorero ku bwiyunge mu bihugu bivuye mu njyana n'intambara. Avuga ko ico gihe hari ubwigenge abantu bagashikiriza ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Ikindi naco Uburundi ngo bwarerekanye ishaka rwose mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bindi bihugu, ariko umfasoni Liberi yemeza ko hari vyinshi vyahindutse muri iki gihe.
Unfortunately today Burundi faces many political, security, economic, humanitarian and human rights challenges.
Ikibabaje uyu munsi Burundi buriko buca mu njyana nyinshi mu bya politike, ubutunzi n'imibano, hatibagiwe mu by'agateka kazi na muntu. Mugabo rero twizere ko abegwa n'ibibazo by'u Burundi bazohitamo inzira y'ibiganiro n'amahoro. Turizigiye inkomezi ziri mu bakiri bato z'ukubaka igihugu cyabo ku bwa kazoza k'imiryango yabo. Haracyari ivyizigiro ku Burundi buzogumya imigenderanire n'ababufasha n'abagenzi babwo harimo na Amerika, aho kubaho umugongo. Naho ngiye imigenderanire ya Amerika n'u Burundi zogumaho, nifurije abarundi kurama n'amahirwe.
And so as I leave, I wish the Burundian people courage and fortune. Murakoze cyane.
Naho Ambassador Libera afise ivyizigiro ku bijanye n'imigenderanire, bamwe mu bategetsi ba Amerika batunzwe agatoka katari gake na leta y'u Burundi ko bashirikiye abayigwanya. Ivyo ariko ngo ntibizobuza Amerika kubandanya ishigikira u Burundi.
In every bilateral relationship there are challenges, and sometimes there are good periods and sometimes there are bad periods. Right now we are going through a challenging period, but let me say very
mu migenderanire y'ibihugu hama hariho ibihe byiza na bibi. Muri iki gihe turiko duca mu bihe bitoroshe, niko ariko reka ndabivuge ntomoye amerika ntiyigeze kandi ntirikirafata mu mugongo umuntu numwe agwanya leta y'u Burundi twarabivuze kenshi reka ndabisubiremo ariko turazi ko hari ibibazo nico gituma duhamagarira leta n'abatavuga rumwe nayo kubitorera umuti imigenderanire hagati ya amerika n'u Burundi yarabandanije turafise gahunda yo gufasha iki gihugu y'amamiliyoni 50 y'amadolari kuva nshika ngaha mu 2013 twarafashije mu byerekeye amagara y'abantu kugwanya inzara sida twarafashije mu matora tubikishije muri IFS n'ahandi rero twagumye dufasha kandi tuzobandanya
so we have always been supportive and have maintained our bilateral program and that will continue
down iberi avuga kandi kwa mu Burundi bwo bisaba leta ya Amerika yotanga abahinga bo gufasha mu matohoza kugira ngo kuri kuje habona kubyo leta ya Burundi yagiriza u Rwanda ko rufasha abashaka kuyisenyura.
The US government has always said that we are willing to support any open process. We have been very clear and we have
Leta America yamenyesheje kwizofata mu mugongo intambuko zose z'ukuri twaratanze ubutumwa kenshi kubihugu byo mu karere twaravuze ko atacifuzo dufise cyo kwinjira mu itunganywa ry'igihugu na kimwe ariko turamutse tubisabwe mbere sinovuga amatohoza ahubwo ukwerekana uko ibintu biri mu kuri no kumugaragaro twaramaze kubishikiriza turiteguriye gufasha abarundi mu myaka itatu yamaze mu Burundi ambassador Down Liberi avuga ko mu bintu atazokwibagira mu gihugu cy'u Burundi ari urukundo ruranga abarundi n'umugenzo wo kwakira neza abantu avuga ko ivyo yabibonye mu bantu bacirikiye rwose mu mitumba yo mu ntara zo hagati mu gihugu no mu bakomeye hamwe n'abahambaye mu kwezi k'umunani kuza niho bitekanijwe kuza umusubirira azoshika mu Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze yoroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda abanyarwanda bahawe inyigisho za YALI, Young African Leaders Initiative, mu mugambi wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, batanguye kugaragaza umwimbo wabo. Ange Imanishimwe, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ingenzi Biocop mu Rwanda, we na bagenzi we bavanye muri Amerika mu mwaka uheze, batanguje igikorwa cyo gukarisha ubwenge ku bakiri bato 50 baturuka hirya no hino mu gihugu. Umenyesha makuru wacu Eric Bagiri Ubusa yaganiye na Ange Imanishimwe.
Amahugurwa twayashyizeho kubera ko tubona ko ari ngombwa yuko tugira impinduka nziza tugeza ku baturage tugeza ku banyarwanda tugeza ku batuye umugane wa Afurika. Ubu aya mahugurwa rero ajyanye na entrepreneurial leadership kugira ngo abantu babashe kuba abayobozi beza ariko bari no muri sekiteri zose haba inzego za politiki ariko haba no mu nzego z'abikorera. Ubu ngubu dufite abantu 50 bari mu mahugurwa aho tugenda tubigisha amasomo ajyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakiteza imbere uko umuntu yateza imbere abandi n'uko umuntu yabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza kubera ko twese tubaho kubera ko n'ibindi binyabuzima biriho.
Uwo mugambi mwihaye murabona ushoboka
mu byo kwitubona bishobora kubera ko tubona urubyiruko ko rwishimiye cyane aya mahugurwa kandi twafashe urubyiruko tubona ko mu byukuri rufite ibitekerezo byiza byo kugira ngo ruteze imbere aho rutuye kubera ko bamwe muri bo bafite amakampani batangiye abandi bafite ibitekerezo byo kugira ngo bayatangire tukabona rero tuzagira rwose urubyiruko ruzagenda rukazana za mpinduka turimo dutekereza yuko bagomba kuzana muri aya mahugurwa. Turifuza ko abaturage batera imbere bitewe n'imbaraga n'amaboko y'urubyiruko kubera ko urubyiruko rufite imyaka myinshi yo kubaho kandi urubyiruko rufite imbaraga. Tukabati rero ni mugende mufashe abaturage mufashe imiryango yanyu mufashe igihugu kandi mufashe n'umugani wacu wa Afrika tube mu bihugu byateye imbere tubikesha imbaraga n'ubumenyi byanyu nk'urubyiruko kandi rufite icyerekezo.
U Rwanda by'umwihariko ruhanganye n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko barabarura kabiri ku ijana ariko baragenda bagasanga urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye ruri ku 9 ku ijana urangije za kaminuza ruri 13 ku ijana. Ibi ngibi birahura bite?
Iki kintu twakiboneye umuti aho tugaragaza dutanga ubuhamya bwacu ku giti cyacu aho twatangiye tudafite amafaranga nariko turangije za kaminuza ariko ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga twagaragazaga byatumaga tugenda tukabwana n'abo bafite amafaranga tukabemeza ko dushoboye. Noneho ndwa nkanje kugira ngo nzamuke nuko nagiye nkemeza abantu ibyo nshoboye shingiye ku bwenge n'ubumenyi nari mfite n'ubuhanga bwanje. Noneho bakavuga ati reka tuguhe akazi nanjye gukora rero business nakoze mfite organization ikomeye yitwa Biocop Rwanda ariko ubu ngubu tuvugana twafunga ishami muri Kenya wari Biocop Kenya mu misiri imbere haba Biocop Burkina Faso natagiye kudiringa n'abantu bagomba kuba representatives bacu. Cyo natero kuvuga n'uko urubyiruko runyumva uyu mwanya iyo ufite ubwenge ukaba uri umuntu wakurikiye neza amasomo wahawe kandi ukaba warayizi yakunda ushaka kugenda ukajya kubwira abafite amafaranga yuko ari cyo wabafasha ukaba uri umuntu ukenewe warangiza ugahabwa amafaranga yaturutse mu mirimo y'amaboko yawe rero nkabwira urubyiruko yuko mu byukuri abenshi bajye navuga ubushomeri ahubwo ni babanze batekereza ese mu byukuri bazi ibyo bagomba kuba bazi nabyo bintu turi gusesengura muri amahugurwa none ugasanga ahubwo bamwe nta bumenyi nta n'ubushobozi bafite wajya no kujya ngo bakaze ugasanga nta kintu bafite nkaba ni rubyiruko muri kunyumva abagenzi banjye nimwongere mutekereze neza murebe niba byibura muzi byo mwakagombye kwa muzi nimusanga mutabizi nimwongere musubiremo amasomo none se niba ugiye guha umuntu akazi none wamaze ikintu ugasanga nta kishobora kukigusubiza umwe umuntu akwandikira ibaruwa akaba atashobora kuyandika mu byukuri ubwo ararenganya umukoresha ahubwo nibatekereze usibye nibyo by'akazi ariko none hari n'indi mirimo tugushobora guhanga nkubwo tuvugana iyo organization yanjye tuzigiye tugenda tukajya gusurisha inyoni dufite waterfalls trail turi bahantu hari inzuzi hari imigezi ugasanga twagiye kwisurisha abacyarugendo bakaza bakareba ibyiza dufite iwacu bakishyura amafaranga ayo mafaranga agafasha abaturage bari muri cooperative twashyizeho ntabwo bisaba igishoro ahubwo bisaba gutegura neza no kubwira abantu ubushobozi bwawe
amasomo nkaya azagera kuri benshi byigenze bite muzihenzira
urubyiruko rwa rubwiko rugomba kuba ambassadors bakaba ambasaderi bakagenda aho batuye kuko bari guturuka mu gihugu hose mu ntara zose n'umujyi wa Kigali nibagende bajye kwigisha abandi ubumenyi bahawe kuko ibi ntabwo bisaba budget nini cyane ubundi ugiye mu mudugudu ukajya kubigisha program nk'iyo turi kuba ni ibintu bitagusaba n'amafaranga niba hawe umuganda rusange w'ukwezi nibagende basaba abayobozi mu nzego z'ibanze abwite rwose hari ibintu twize byiza cyane bifasha urubyiruko none bagende bajye kubiganiza abaturage noneho igihugu cyose kigende gifite imyumvire imwe mu bijyanye no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kandi buri muntu wese abigize mu ruhare
mukazamenya mute ko byatanze umusaruro
dufite contact zabo dufite amatelefone dufite ama-email yabo n'abantu twagiye dutwanya rwose tubona abasobanutse kandi bafite n'icyerekezo tuzakomeza kuganira nabo kandi na leta z'umwe za Amerika nkuko ndi kumwe n'umukozi wa US ufite icyicaro Washington DC ashinzwe ibyo bita bilateral economic affairs aho yavuze yuko bafite ubushake bwo kugira ngo bakomeze bakorane natwe mu bufatanye kugira ngo ubu butumwa izi mpuguro turi kugenda urubyiruko zigere no ku bantu benshi cyane ubwo rero nkumva tuzakomeza kugenda dukorana ndetse tunabaconnecting no kuzindi opportunities zigeze zihari urugero Mandela Washington Fellowship Program irakomeza ikindi hari gahunda zigeze muri East Africa, West Africa ndetse no mu bindi bice bya Afrika aho urubyiruko rushobora kugenda rukakomeza kugira access kuri za trainings zijyanye na leadership zijyanye na public management zijyanye na business and entrepreneurship n'izijyanye na power in Africa kubera ko twese dukeneye ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi nazo kugira ngo twite mu iterambere rero nkumva gahunda rwose zizagenda zikomeza tuzagenda dukomeza tubahuza na gahunda nyinshi zigiye zihari ndetse nabo bagira uruhare mu kugenda bahugura abagenzi babo
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ijwi ry'Amerika ryatembereye mu isoko yaho i Mahama bakaba bavuga ko naho bafise imitahe mito ibi bikorwa bibafasha kwibagira ubuzima bubi bw'ubuhunzi babayemwo. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Ana cyase ugende ndaronka gasabune cyangwa abana bakora bagende ku ishuri nange nkarabe ndonke n'umushanga igara muri heze ndonke ukuntu nsuma abitanwe nyene biragenda nkumbe natwe nkabizoje nitwabandanye
kabanyiginya twamusanze adandaje tomati ibyo bitinyanya mu Rwanda ari yagitangura urudandazwa gwiwe afite icizere cuko ibyo adandaza bizunguka
kibazo kirimo baya muntu nyene bafite umutahe mutoya afite nk'ibihumbi nkabingahe nkabibiri byonyene akagenda kurangura tutuntu nge nagiye mwibarabara mwibarabara naje ndabyikoreye nyene ku mutu nabonye ko heran fisaje yo babikwiranye birazimbye n'umufuko ugwa nk'impundi nka 12 ngahe nabenye ko ntoyaronka aha ndacuruza ari nungu koko amajana 200 ngura gatoki kinyenda kurarira
Nizigimana Zawadi amazigi adandaza we amenyesha ko uru rudandaza rutoroshe kuko mu ikambi abaguzi si benshi ariko ashima kuguma kwibanga
curiza ibitoki nyumbati bijumbu amateke curiza na buragenda ukebuka ariko ntabwo bushemeye kuko impunzi n'amafaranga zifita ubwo baraza waranguye ibitoki by'ibihumbi 10 bagashaka igitoki amagana abiri ubwize uradandaza ugasanga amafaranga wa nyine washoye urushoro n'amafaranga avamo umva waranguye ibihumbi 10 urasanga ukuyemo ibihumbi 7 cyangwa ibihumbi 8 ubwo mu cumwero kimwe butashe kuko ukubandanya udandaza usanga amahera gumahera herahera gwacuta hari benshi baca bagenda bagafata ibintu muhira cyangwa intete bakazidandaza bakagaruka bakaza bakadandaza kuko n'amafaranga dufite naho tujya gusoroma ngo turonke umutaye nuko rero ingorane dufise nyinshi ni harabandi rero kukubira ati hakono kwicara muhira abana ntabwo barya za ntete zonyene acahita afata za ntete
mafete akagabanya uko nkeye canka makoto akadandaza gahita garukana nga
kuronka umutayi wo kudandaza ni nyinyishu ku barundi ba mu ikambi ya mahama kuko kubaho ata ofisi utonda waramenyere gukora nibe bavyoroshe abatari bake bavuga ko kuronka imitahe bikibabere inambamye mu gikorwa bihaye cyo kudandaza zawadi asaba babishoboye ku baronsa imitahe
twa matumba ngo ari abantu bandika ngo badandaza ngo babahe imitahe ko mwagerageza natwe mukadufasha mukatwandika baraje baratugisha ngo ibintu vya ego ya bamwe baratomboresheje ariko n'ubu ntabwo turabona ko babahaye amafaranga natwe dufume tubitura ko ngo watugurane nayo amafaranga basa
Arzake Ngoga arongo ikambi y'impunzi ya mahama amenyesha ko abantu 177 ari bo bamaze kuronsa imitahe umwe agahabwa 120 n'ishirahamwe American Refugee
hari programme zitandukanye ngo umuryango ARC American Refugee Committee watangiye igikorwa cyo gutera inkunga imishinga ibyara inyungu twaherere ku 177 kubera ko ari bwo bushobozi bwari bwabonetse ariko ibikorwa byo guteza imbere impunzi nicyo kintu cy'ambere tugomba guteza imbere kugira ngo impunzi zibashe kwifasha abafite business ni benshi amafaranga no kuvuga ngo byibura ayabashe kuboneka ubu ngubu ni 120,000 ku muntu umwe so abantu rero bishyira hamwe niba ari cooperative igizwe n'abantu 10 ubwo ni miliyoni n'200,000
ikindi kibazo bafise nuko baguma bahindurirwa ibibanza badandarizamwo
ubu nayo tugiye mu ngorane zidasanzwe gose baguma batwimura bavana isoko hariya ngo gena mubake hariya gena mubake hari ugasanga natwe twagize ibibazo byinshi ico twifuza twabona ko nimba ari isoko bayigumiza ahantu hamwe tukavuga ati turatuje turi ahantu hamwe kuko natwe nta mafaranga dufite kuguma bavuga nkona nkubu tuvuye hariye turasambuye nkanje sisho kubimura gitana ndakishikane nga ubwo ndafata muri ya mafaranga 5,000 ufise na dandarisha cye mfata mpumukozi ngureme imisumari ngureme ibiti ubwo ncanica cancuruza gute
urongoye ikambi ya mama avuga ko urudandazwa rw'impunzi rugenda gunguka kuko bamaze kuronka amasoko abiri yose
urebye nko mu masoko uko amasoko yatangiye ubu tukaba dufite amasoko manini abiri kubona ko umuturage yahereye kuri shitingi agashyiraho kantu gato imunsi akaba bashe kwibakira byibura agashyiraho amatafari akabasha gusakara so bigaragaza yuko ibyo bakora bigende bibyara umusaruro
abenshi bavuga ko barondera icyo bakora kugira bashobore guhindura ibyo gufungura bave ku nete z'ibigori n'ibiharage vya minsi yose navyo nyene bavuga ko bitaba bikwiye mu ikambi ya mahama Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7 Ishyaka ry'abademokrate rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambwe wa Republika warangije ikoraniro rikuru ryawo mu gisagara cha Cleveland muri leta ya Ohio. Donald Trump yemeye ko azowubera umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kuvugana n'umuhinga mu by'amategeko kandi akurikira Donald Trump agaragara inyuma yuko yemejwe n'umugambwe wiwe.
Ya bien sûr umukandida yavuyemo n'intsinze ikomeye yanahavanye ishusho nshasha wenda ariko ikintu gikomeye cyane nuko intsinze ikomeye ku bantu basanzwe kubera ubundi politiki yo muri Amerika cyangwa muno mu bindi bihugu none biratangiye abarobiste cyangwa n'itangazamakuru niyo bayitiramo abantu umuntu bashaka bafata umuntu bakamubaka babesha bakababwira icyo bashaka noneho abantu bakahita batora bameze nk'imashini ariko Trump yagaragaje ko birashoboka ko politiki ya Amerika ihinduka umuntu akazajya atorwa abantu betekereje ubwabo hari abantu bari muri parte ya Republican banze kuyijyamo kubera ko nyine ni bya bindi ari ya masosiyete y'abarobisti ashaka gutekereza abantu nayabo
mukomoje kuba baye abayobozi muri Amerika bari mu ishyaka rya Republika batitabiriye iyi nama nkuru navuga nk'abahoze ari ba perezida ba Amerika ba Bush bombi navuga wabaye umukandida perezida mu myaka ine ishize Mitt Romney n'abandi bakomeye batitabiriye inama harabavuga ko ubisa nkaho ari amashyaka abiri cyangwa se ibice bibiri by'ishyaka rya Repubulika.
Oya, nabari uko bimeze, aho bigaragaza ko bari abantu bamaze gutakaza ingufu zabo za politike. Burya bari abayobozi bo muri Amerika, ba perezida, abayobozi bakuru bameze nk'abakinyi b'imipira. Barabagura timu z'ikipe, zirabagura noneho zikamushyikira, zikamushyiraho mukabona bamugura nyine, bamukuramo amafaranga. Noneho bari abantu baba lobbyiste n'aba ba perezida ba kera batakaje mizi, kubera ko nibo nyine bahagarariye ari amasosiyete yabaguraga abatamika ibintu, noneho bakanyuzamo polisi zibishakira. Ni nayo mbona njyewe binashoboka ko politiki ya Amerika izahinduka aramutse abaye perezida, kubera ko politiki ekuruwa n'abarobisti nimbi cyane. Abaryo bamaze mwabonye ko Obama bamushyikiye cyane abarobisti, mpamvu bamushyikiye ni uko bamubonaga ko umuntu bashobora kunyuzamo ikintu cyari cyo cyose nyine bakabonera amafaranga.
None ubu Bwana Donald Trump abaye umukandida wemewe w'ishyaka ry'abarepublikani, murebye ku bijyanye na politiki mu rwego mpuzamahanga ku Banyafurika, ku Banyarwanda, Barundi batumva muri uyu mwanya, icyo mubona yazahinduka n'iki Donald Trump aramutse abaye perezida?
Abyesi uyorebe neza abarobisti benshi bari nyuma y'ibibazo biri muri kariya karere, nta ngufu nyinshi bazaba bafite, kubera ko nyine bazaba bari kwirwanaho batafite, ntawo babigize mu rwari, ntawo bamushyizeho uko bashira, bagiye bashiraho bari abandi bantu. Ibibazo byo muri kariya karere wenda bishobora kugabanuka, kubera ko abantu babifite mu ruhare bazaba batagifite ingufu zikomeye. Ejo njewe mbibonamo ikintu kiri positive, kugira ngo dukomeze n'aba barobisti batuzaniye biriya bibazo byose biri hariya muri kariya karere, dukomezanye nabo bari kumwe na Hillary, Madamu Hillary Clinton. Mbona bishobora kuzahinduka isura, bizayo bishobora kuzahindura isura.
Hari Abanyafurika tuvugana na Professor Kambanda hano muri Amerika batibona mu isura ya Bwana Donald Trump. Icyo mubona bahusha batabasha kubona kuri Donald Trump ni kimwe tubwira?
Abantu benshi hano muri Amerika nta mwanya bafite wo gutekereza cyangwa no kumenya ibintu neza babirwa bakora, none we itangazamakuru likabatekereza, abantu bakabatamika ibyo itangazamakuru rivuga kuri Donald Trump. Afite abantu babiri, hari umuntu Donald Trump witangazamakuru, hari na Donald Trump wari we ko ameze. None abantu benshi baba batinya biriya bumva mutangazamakuru mu Donald Trump ngo n'ibiki byose n'ibyose bamuvuge ibinshi ntabo ari byo. Sivupure Donald Trump ari mu bantu bafashije abantu kwebonera business hano muri New York, abasore kibanga yakoresha ahubwo nuko abarobisti babona ko abantu benshi batora, harimo umubare munene w'abantu batora baba immigrants, noneho bagashaka ishusho ikintu kibangisha Donald Trump kugira ngo batamutora. Nuko bimeze, ariko mu by'ukuri ntabo ariko ameze.
Ndabashimiye cyane. Ni Professor Charles Kambanda tuvuganye ari mujyi wa New York. Murakoze cyane.
Murakoze.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yamara imbere yaho, reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije. Tubabwiye ko Donald Trump yemeye kumugaragaro ko ari we mukandida agiye guserukira abarepublika mu guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya mu kwezi kw'icumi na rimwe kuza ngaha muri Amerika. Umusu umwe inyuma ya Donald Trump MHS igenwa ryiwe ku mugaragaro n'umugambi wiwe wa Republika kuserukira amatora ya mukuru y'igihugu yimirije kuba muri Amerika, aho yemeje kuvyerekeye kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico. Abategetsi b'ivyo bihugu bibiri babonanye i Washington. Perezida w'u Burundi François Hollande yatangaje ingingo yo kurungikira igihugu cya Iraq ibigwanisho bikomeye mu kwezi kuza, ni mu mugambi w'imfashanyo ya gisirikare mu rugamba rwo kurwanya leta ya Kiislam. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kwihindagurika ry'ibihe ari ikibazo gikomeye nk'urugamba rwo kurwanya leta ya Kiislam n'indi migwi y'iterabwoba. Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, niho bigarukiye kuri mikoromari kumwe nanje Fidele Niyongabo. Washize hamwe ibi biganiro ni Fatou Alimas Kalala. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.